Muteza matwi ya Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, mujye no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com murahasanga amakuru n'ibiganiro.
Ibijanye no kugenda mu Rusiya, mu bijanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya, no kuvuga iko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishigikira.
Uyu ni Dieudonné Nahimana, umukuru w'ishyirahamwe New Generation ryita ku bana bo mu ibarabara mu Burundi. Naho Abarundi kazi batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afrika y'Epfo 2-0 mu mupira w'amaguru i Bujumbura. Turavuga kandi ku bahanga banenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe ko itinda cyane gutabara aho rukomeye ku mugabane. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu nshamake, umugwi nserukira gihugu w'abarundikazi mu mupira w'amaguru batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afrika y'Epfo 2-0 i Bujumbura. Simbatindiye mureke Evariste Nzikobanyanka aduhe inkuru.
Akuna kanyamuneza karagwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore inyuma y'insinzi y'u Burundi ku mugwi wa Afrika y'Epfo muri zankino zo gukura namwo kugira haboneke imigwi y'abigeme serukira bihugu y'abatarenze imyaka 20 bazoja mu gice cya nyuma cyo guhiganirwa igikombe cy'isi i Paris mu Bufaransa mu mwaka uza wa 2018. Mu gice cya mbere cy'urukino ku munota wa gatatu niho umugwi serukira gihugu w'abigeme b'abarundikazi babona igitsindo cya mbere cyatsinzwe na Irankunda Charlotte. Igice cya mbere kica kirangira uko Uburundi bufise igitsindo kimwe ku busa bwa Afrika y'Epfo. Igice cya kabiri cyatanguye imigwi yose yazikenyeye baba abanyafrika y'Epfo bashaka kwinjiza igitsindo no ku barundikazi, bikaba byabananije uko ku munota 34 w'igice cya kabiri niho umugwi serukira gihugu w'u Burundi wabona igitsindo cya kabiri cyatsinzwe na nimero 10 Farone Nahimana. Ubwo rukino rurangiye, umumenyereza w'intamba mu rugamba yagaragaje umunezero naho byaboneka ko agifise ubwoba bw'urukino rwo gusubiza.
Manje gushimira abakinnyi baritanze ko bashoboye intsinzi, nayo ndayikesha staff yose, abakinnyi bose kuko barakurikiye bashoboye gukora ibyo twabasabye muri antrenema, aricyo gituma twagerageje gushika kuri intsinzi. Oya, ubwoba nibwohera kuko akazi karacyahari, n'umunsi niho tugitangura, natwe ntituzi ibiturindiriye, aricyo gituma yuko tutonezerwa, akazi karacyahari, nicyo gituma ubwoba buracyahari. Gusa ubwoba bwagabanutse kuko twashoboye kubabona, ubwa mbere bwari bwinshi kubera ntitwari tubazi rwose. Tuvuga yuko ubishoboye ntibazotsinda, aho bahoba ni henshi, kandi na cyane cyane icyo twabonye abakinnyi nabo bagerageje barushe kuruha. Ni kuvuga yuko nibyo bateza kuruha kuko amantrenema nakwiye nabo bayakoze, bayakora mu makondisiyo mabi, baba bavuye ku ishuri, aricyo gituma ubwo buruhe bagerageje kwihangana uko bashobora bakagerageza kurwanira iyo ntsinzi.
Urukino rwo gusubiza ni mu ndwi zibiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Mwamenya ko umugwi wa Afrika y'Epfo wakuye mu ihiganwa umugwi userukira gihugu wa Zimbabwe, ni mu gihe Uburundi nabwo bwakuye mu ihiganwa umugwi userukira gihugu wa Djibouti. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Naho abana bo mu ibarabara mu Burundi bagize ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Imboneza FC barimo baritegura guserukira igihugu cyabo mu mahiganwa y'isi yabagenewe azabera i Moscow mu Burusiya mu mwaka utaha w'2018. Gusa rero nta nkunga leta ibaha, bitaweho n'ishyirahamwe New Generation ryonyine gusa. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Abategura ya mahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara bamenyesha ko intumbero nyamukuru ariyo kwibutsa abantu bose ko umwana wo mu ibarabara ari kiremwa muntu afite kandi yemerewe uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Basigura ko kabaye n'akaryo ko gusaba ubunini n'amaleta gushyira mu ngira amategeko akingira bene abo bana. Diodone Nahimana, mukuru w'ishyirahamwe New Generation ryitaho abana bo mu ibarabara ari naryo ribajana mu mahiganwa y'isi yemeza kwa abo bana b'abarundi baserukiwe bigira inyungu igihugu cyose
inyungu izo kuba tasuye kujayo nuko twizera neza yuko ingene abantu bababona ingene abantu batari bazi nuko bikenewe ko babafasha bacatangura kubashigikira muravye kuva igihe twatagukora cikugwa muri New Generation mwaka 2008 nta mashyirahamwe menshi yafasha abana yarahari anga rimwe atumu no mu kigege mu bijanye n'ingere batunganya amafaranga y'igihumwe nakoreshwa ata amafaranga namwe yarashinzwe gufasha umwana mu ngara ya rimwe ariko ku imisi igenda abantu babimenya ingingo zirafatwa muri ko muraraba ishyirahamwe rya Nations Unies ngene gemeje itegeko twagiye gusaba mu Geneve mu mwaka 2014 bizotuma ingingo zifatwa mu maproje ategurwa no mu migambi ifatwa ariko hazuboneka ibintu bishobora gutuma ubuzima bw'abana namwe barabara buhinduka kubera ko baronsa aho bashobora kuba akora ashe kuja kwishure mbere n'igihe bari mwibarabara bubahirizwa kuko nabo nyina bafise agateka ka kumuntu rewe wese rero kubwivyo tuba twiyumvira ko bizogira ingaruka nziza mu myaka iri imbere kandi ngo tumaze kubibona turazi ko bizogira ico bibamari
naho inyungu zitabuze ubujyo bwo gushika mu Burusiya ntibworoshe kuronka nari ya leta tacitekaniriza abo bana bo mwibarabara bazoserukira Burundi
ibijanye no kugenda mu Burusiya mu bijanye n'amatike y'indege niteguro byose turimenya no kuvuga iko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishigikira ariko kandi igihe bamaze gushikayo hariho amafaranga dutanga nk'intererano contribution kugira ngo bashobore gutegura by'ukuri uravye kiguzi je nagiri bakwe kwa munama itegurira iyo higanwa je mu Moscou ikiguzi kibari kinini cyane nuko nk'ubu 50% ishirahamwe rimwe ryo gutumatumana kw'amakuru ryo mu Burusiya ryamaze gutanga iyo contribution bica bituma bigabanuka ariko handi ho kugira ngo utware abantu bashika amajana hafi atatu abantu baje bavuye hirya no hino bari kumwe bakaja mu gihugu cya kure nk'hariya n'ibintu bitwara amafaranga menshi rero nibaza yuko nk'ibihumbi by'amadolari tugisigaje kuronka muri New Generation tuzoshobora kubironka kugira ngo umubiri wacu ushobore kugenda
umukuru wa New Generation natubwira n'icivugo cyize nkino zizobera Moscow mu kwezi kwa gatanu 2018
ijambo ry'umutwe dushimikira cyane cyane ku gateka ku mwana no kuvuga ngo kubahiriza agateka ku mwana gusumba kumure gusa munashaka konti z'afungura ariko iyo amateka n'amategeko yamubahiriza atubahirijwe n'abashyira mu ngiro bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo rero tuzoshimikira cyane cyane ku bijanye no guha agaciro ijambo rivuga ku gateka ku mwana
mu mwaka 2014 umugwi Mboneza FC userukira Burundi mu mahiganwa y'abana bo mu ibarabara watahukanye ikibanza cya kabiri ico gihe inkino zari zatunganirijwe mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil amahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara ku rwego rw'isi aba uko imyaka inishize akaba ari yatangurira amahiganwa ya FIFA yo guhiganirwa igikombe cy'isi Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urwego rushinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ntirutabara hakirikare mu ntambara n'indyane za politiki ziri muri Afrika narwo ruvuga ko rudafite uburyo buhagije ibi byose byavugiwe mu nama yari maze iminsi itatu ibera Arusha muri Tanzania umunyamakuru wacu Pierre Craven niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
ubushakashatsi bw'abahinga bigenga bakorane n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwerekana ko iyo hari igihugu kanaka cya Afrika cadutsemwo amatate canke intambara ugutabara kw'inama y'umutekano y'umwe bwa Afrika guteba canke naho kukaza inganda zamaze gutikira icegeranyo cashikirijwe n'abo bahinga kuri uyu wa gatanu mu nama yari maze iminsi iriko irabera Arusha muri Tanzania kivuga ko naho biri uko ico gisata kijejwe amahoro n'umutekano cari gifise ububasha bukwiye bwo gufata ingingo zihutigwa. Dr Bertrand Michel Panfouet n'umwe muri abo
l'Union africaine ou alors le Conseil de paix et sécurité est absent et l'Union
ati womengo bumwe bwa Afrika canke igisata kijejwe amahoro n'umutekano siho kiri kandi ico gisata cari gifise ububasha bukwiye gihabwa n'amategeko bwo gufata ingingo zose zibereye mu gihari gihugu kanaka kirimwe ntureka n'ugwego gwigenga ariko tubona kumenga ntirukora neza akazi kagwo no gukoresha ingabo bibaye ngombwa byokogwa kuko zirahari muri Afrika ariko aho byoca bica mu mashyirahamwe y'akarere icyo gihugu kirimo nk'akarorero ari mu Burundi zo bingabo zo muri yase abaye ari muri Afrika yo hagati naho zo bingabo za se yase muri Afrika y'uburengero naho zikaba ingabo za CDAO nivyo gwo gwego gwabwirizwa gukora.
Moi je crois que c'est le rôle fondamental.
Gwo gwego rutongwa gatoke ruvuga ko ahubwo rukora uko rushoboye kuko rufise uburyo buke. Ambassadeur Amadou Diongé umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika atanga karorero k'ingabo ziri gucungera amahoro n'umutekano muri Somalia hamwe ni Darfur muri Sudani. Amadou Diongé amenyesha ko hari n'ahandi ubumwe bwa Afrika bufashanya n'ishyamwe mpuzamakungu ONU mu gutabara nko muri Central Africa. Uwo mutegetsi akomeye w'umunama y'amahoro y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yongera ko hari n'indi ntambwe yatewe kuko ubu ubutembagaje ubutegetsi muri Afrika atemegwa n'ubumwe bwa Afrika nayo kubona atabasirikare barungikwa byihuse mu bihugu byadutsemo intambara. Amadou Diongé abona ko bitumwa n'uburyo buke haba mu bya gisirikare canke amafaranga. Naho biruko abahinga bakoze ivyigwa bobo babona ko ataburyo ubwo bura kuko ibihugu vya Afrika byotanga intererano yavyo. Abo bahinga bamenyesha ko hari nibindi uwo mujyango w'ubumwe bwa Afrika ukora kugasha nk'icerekeje abakuru b'ibihugu bigumiza ku butegetsi.
Si le conseil de paix et sécurité a suffisamment de moyens
ego nivyo nta mahiri cyo gisata gifise ariko ako tuguma duteza amaboko imfashanyo twokoresha uburyo bwacu ibihugu byacu rega biratunze bigaterera kandi amahiri arahari kuko n'abaperezida batunze turabafise kugira ngo gutabara n'ingoga bibe ngombwa. Ni kibazo gikomeye kuko nta n'urwego rwigenga ruraba ingorane zivuye mu matora ruriho mu bumwe bwa Afrika.
Les élections en Afrique.
Yona mayimi setatu yari yitabwe nabigisha muri za kaminuza abaserukira imijyango irenga 10 y'ibihugu bitandukanye bya Afrika bisangiye akarere abashakashatsi hamwe n'amashiramwe yigenga. Ivyavuyemwo bizohabwa umugwi w'abahinga bahawe igikorwa co guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika urongowe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Pye Claveni yo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muteza matwi radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo ko abayoboke ba FDU inkingi bafunze by'agateganyo baguma muri gereza by'agateganyo iminsi 30. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagirubusa yatugejeje inkuru, mureke tuyibasubiriremo.
Iki cyemezo cyo kongera iminsi 30 yo gukomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda, umucamanza yagisomye baba abashinjacyaha n'abunganira baregwa batari mu rukiko. Ku mpamvu zitamenyekanye kandi iki cyemezo cyasomwe hari abarwanashyaka bane gusa basanzwe barimo Bwana Gracien Sabiyaremye na bagenzi be, yaba Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDU inkingi ku rwego rw'igihugu na Leonire Gasenga y'umubitsi w'ishyaka bareganwa, ntabwo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza yasobanuye ko yasuzumye ingingo ebyiri ababuranyi bombi batavugagaho rumwe mu iburanisha riheruka. Yarebye niba baregwa nk'uko babivuga kuko baba bafunzwe binyuranije n'amategeko, anasuzuma niba ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe cyo kuba bagumye muri gereza by'agateganyo bugakora iperereza bifite ishingiro. Ku gifungo rihabanye n'amategeko abaregwa basobanura ko icyemezo cya mbere kibafunga by'agateganyo cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2017. Bagasobanura ko ubushinjacyaha bwatinze kubageza imbere y'ubutabera ngo baburanishwe mu mizi. Barabwikoma ko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bafunzwe bihabanye n'amategeko. Umucamanza yavuze ko yasesenguye asanga bafunzwe byubahirije amategeko. Yavuze ko nk'uko bigaragara mu ikoranabuhanga rihuza urukiko, ubushinjacyaha n'abunganira baregwa ku bushinjacyaha bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mbere y'uko kwezi gushira. Yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha urukiko rwabwemeje ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 bityo ko ibyo byubahirije amategeko. Naho ku ngingo yo kongerera ubushinjacyaha ikindi gihe cy'ukwezi abaregwa bagakomeza gufungwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bugakora iperereza buvuga ko butararangiza. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha bukiri mu iperereza kuko bugaragaza ko nyuma yo gufunga itsinda ry'abaregwa barindwi bwataye muri yombi bagenzi babo batanu. Abo nabo ni Bwana Théophile Ntirutwe uhagarariye FDU mu mujyi wa Kigali, Vena Abayisengana Athanase Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha buvuga ko bahaswe ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye zo kuba bafunzwe by'agateganyo babo barekuye. Abona bo ni Bwana Vedaste Nshimiyimana na Bwana Emmanuel Nyandwi. Kuri ingingo ariko abaregwa barimo Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere wa FDI na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI bavuga ko abagenzi babo bafatiwe umunsi umwe kandi ko nabo ubushinjacyaha buvuga ko bwari kuye Vedaste Nshimiyimana na Emmanuel Nyandwi bagifunzwe. Bakabiheraho bemeza ko nta perezo ubushinjacyaha bwigeze bukora uretse gushaka kubagumisha muri gereza mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko impamvu zikomeye zatumye abarwana cyakaba FDI inkingi bafungwa zikiriho. Yavuze ko hashingiwe ku buremere bw'ibyaha by'ubugome ubushinjacyaha bubakurikiranyeho, ko barekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza kandi ko bashobora no gusibanganya ibimenyetso bibashinja. Yanzura ko bongera kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha bugakora iperereza. Iri tsinda ry'abari gukora ibarindwi ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ari abantu 9 babiri muri bo bamaze kurekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha burabarega ko bashatse kurema umutwe w'ingabo zitemewe babinyujije mu ihuriro ry'amashyaka 5 abarizwa hanze y'igihugu rizwi nka P5 atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Busobanura ko umutwe w'ingabo zitemewe bashaka gukorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Abaregwa n'ababunganira bariko bakavuga ko uwo mutwe w'ingabo zitemewe baregwa ari baringa kuko ubushinjacyaha butagaragaza izina ryawo aho ukorera hazwi n'ubutegetsi bwawo. Ubushinjacyaha burana barega icyaha cyo kugambirira kugirira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibiregwa abaregwa bose bamaganira kuri bakavuga ko bishingiye kuri politike kubera ko batavugiye mu matamatama iyo banenga ibitagenda mu butegetsi, bakavuga ko ari ibirego byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura, uretse iri shyaka ry'abarwanashyaka ba FDI inkingi barindwi byabivuze ko bose hamwe bafunzwe bagera ku 10, wajya ku bisobanuro bya bamwe mu baregwa ariko ugasanga bagera kuri 12 bafunzwe. Iri shyaka FDI inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2010 ubwo umukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu. N'umugambi atagezeho kuko inkiko z'u Rwanda zamuhamije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba, nabyo bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kugeza ubu rero birasaba gutegereza itariki y'urubanza ruzatangiriraho kuburanishwa mu mizi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. My God, thank you today.
Come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pour my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Ugomba kubone gwaho canke waruzanye no kumufasha kumuzimana
nawe nzimana tarije we yagiye
umunsi
yano yatombeye iwanje yo nzomenya ingenda
mwaki mbega ndebe ariko hari umunsi numwe ndaza ngo ngende ntaje ko baramutse
uza kuturamutse
none
mugatangwe
nga hebyo se se ariko gandebe rero nobanza guta imbere y'irembo bambona hanyuma nkagaruka kubaramutsa mu nyuma
ugakira
ngo byo kwa. Eh, wena. Ndega ndebe. Wowe ntuzoheba ngo hinduke.
Nubu na huwa naruta himfubzi na wakuna mupaka zinukuli.
Ndaga nye zo vya ndajani.
Mpe?
Ndari zo vyo si.
Hey.
So kendo kami yorubi na cha balobana.
Hey.
Chiba na huwa tatasina.
Mufaso.
Ha.
Ahole wangu wana tangu ya vya vya kuduchoza. Mubuye tukumvinga na kufatandevi.
Ahugo gandevi. Sinzo vanga na wanye kwa kija kivea guze chandisi kwa muliko mine. Nguwa wiki mapuro zemezi wana mategeko.
Aliko wa mga ukuli.
Ndika.
Hadyo wabwe hali ya hoo. Suje mutanga matege chino.
Hmm. Oyanaa matege karika la tanga. Aliko wabu gishukuri.
Ibele hali mapuro zitu mwana mwenendo pitani ya
mwana. Ngu mwana.
Nechangi na mafaranga. Awa sata mwana mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Changi mwamu zao kwa maho.
Ya chowa mwere kwa wivanga mwutakuli.
Ubuze kwa ni mwurala kandemi.
Mwurala.
Mbega we mwure nurugo. Wahamurusha mwiki.
Hmm. Ne.
Mwere na mwana kuki.
Hmm.
Je uyo mwere hati kwa ya rongo na mwene wa.
Ego
da. Atakuwezwa kuhu chuma kuna kuhita ya
mwiki. Ichu wa hilo bagi huti haye ndepele mwana wa mamu.
Mwumbari lewe hongira kwa mwoseri mwe. Yokumbiriza.
Aho gandebere atari ivyugira nkankana niwumva ko kwandikisha iryo tongo baguze bikenewe
nimba rero bikenewe
ehe
uragenda ubikora ari ko
bikenewe regandebere aha mu gihugu hari habantu bimvuga kuri kandi babona ibintu iyo biva niyo biva
ubugira ngo wase kumufasha gandebere abandi ntibazobimufashamwe
Vete, so. Nusubira gufyura umunwa kandi naye nakubwinge nuzojura bigenze.
No no we, ko tutiga mu ishuri imwe, wumva two kwa mana gute.
Ugira umbwire rero ko wanyuzwe nabo mwigana
ko yasaba twigana kuko ntaco bandusha. Bajya abahungu wo mu w'icyenda niwo bantegereye nje kukuraba.
Bakugize iki ko mbona wigiriwe? Bakuri ibintu.
Sino bisubiramo ncuti yanje ivyo bambiye. Mugabo nibijya bihungu menga ntibigira indero. Reka gutwengawe doyi.
Reka ntwenge nukuri. Nimba babajwe na bijya bavuga byovyo. Uracababaye nukuri. Uranakumbura ubereke ko atacyo bikubwiye. Ahandi ho bazokubarira nibiruta bijya.
Jewe niba subira kujya barambira ibiterasoni nkibiraho. Yo nzoca ndabarega babakora amanota.
Ehe, nukujura ambara nyenu duhuzu tugezweho. Kandi kujya kwa mutahana na musa zao jidiu vivemu.
Nidutahani?
Ehe.
Bega size, yogira mamango ya size hei.
Mba.
Chahe nanje ndamu tanze, nubuangu ndamu size.
Uracharu mwana kwe.
Yeba ndacharu mwana ha.
Nukujura mwikura kwa buhoro buhoro.
Uti.
Uze muri grupi abandi bakobwa tuguchiru umugani.
Umugani?
Ehe.
Yegwe munchira.
Ehe.
Atari wa wanchiri ya mishuru.
Umvuga mbere ndakubarire.
Eh.
Uzorondera amafaranga?
Uti? Jewe ndondera amafaranga.
Eh.
Dori.
Banzurindire ndakubarire.
Eh.
Rega sa ndakwaka jewe.
Eh.
Na amafaranga uzozana uzananye nizo ni forme zawe. Nzaje kukwereka aho tuzikira.
Ipo mama wanje. Mama yonyica.
Niwishinga nyoko rero. Nukuri kose katakubanye. Rega ivete ntitukiri muri vya bindi vya ba mama bacu.
Eh.
Nukujana nibihe.
Shadori, uyumvire nukuri. Huu mama bonye nacishije impuzi ya nguriye. Yo kuyumvira iki?
Ivete.
Oya.
Ugira Imana ko wacu ni wanyu dukundana. Ahandi ho no kureka ukazubara
nta. Nukuri ndakubwire nanje. Naha ngushavuza mama wanje kuko aratwigorera cyane. Foke natwe tutamugora.
Voilà. Mukuvuga, Mukuvuka zwakisha mu gafaransa nkuko nyene kumunyeshiro muri segonde.
Kuko ntwenza reka share.
Uko nyene.
Kandi do, je ndigiriye mfate video ku faransa.
Ego data wanje, ubu turicaye turi babiri n'Imana ya gatatu. Subiramo uyu mwe bamye ravuga twumva. Umugabo. Erega bwa mundi narize ntazi wapfuye. Urya ruminata ngo agomba kwinjiza undi mugabo.
Nuko urumve ziza cyarakubesha byose. Ukaja nako nakazi kawe. Je wenda wona kanwe mugabo atera. Kuko nta mugore ukandika kwitongo cy'umuntu.
Mbega ubu naho rirahindutse ribaye ry'umuryango kandi ari iryo yiguriye.
Ukabura gutwega kose. Ari ryaguze amafaranga y'umuryango.
Ewe man.
Ndebe.
Nokuri rero uramuti wa amenyo. Nivyo wambariye ko agomba kwinjiza uwundi mugabo. Ndabona neza ko ari kumubeshe.
Daruda. Kuba
na
yivuga kwishye.
Dogo
tura. Ati kwa watu kwa wu.
Nabindi.
Ivyo ngaha cyo biraba.
Urahumba sha ndakubwire urahumba nta mpfuvyiza musazanje uzondyana ni ngaha tuzo kerega gushika na hehe erega ndebere warabuze hehe gimiti
bebo musaza uvuga je wodupani kwari ivyo rero genda wahuka uze dosaturito
naho kana mbega naho kana kubera iki ubu naho buryo bubagutse ntibwaje niya abone uri kuramugora nkuko numva nababanye babivuga azo telefona eme izo cyankoroka
uraza cyankureke bugabo zanye ni umenaka dahindu ingendo
ya dahindu
wabiteka nguye mugwamwe rewa
to nta mateka iteka umuntu aragiye
izo pavuye ngaho ngumbiye kubicabura
urashakureke urashakureke urabe kwigitongo ritazokwandikwa
Mugabona jega mesi.
Aho.
Ndabona ko akeneye ikintu. Arizo mpanuro mubaha. Mugabo bikosore vraiment kugira ngo dutere imbere.
Ega vya kire.
Sa.
Je gutere imbere ndabona ko ko mutere imbere. Nuko nyene. Nukuri komete. Ico ngomenya cucu. Nuko bidukora muri uyu mugihu wacu hutse. Atari cyo kimwe n'ivyigwa byo mwishuri. Haza mu abishaka. Bifatiye kugomba. Ntangi imbijamo.
D'accord, haza mu ushaka mugabo. Tukufuma tuwa wakeweza hako haza mwingu iza murongo.
Wayawa shaka. Kwa tuwana wanyeshiri wa mwingu wa goma kufidu horamu. Tulashe wala kuwa rampra sana waandi wa jeni batiga. Babi kuunda.
Ego. Jishin veni shiza vremo.
Hey.
Nagishiri kijana kujano. Nima wana wabisha. Wala gira wadzi.
Sisa.
Ego vremo.
Mugawa gamesi. Muri grupe ya wakobga. Mbona kwa vito kundane ya zango mungo.
Zewo tukwa kundane higa Francine.
France.
Sa?
Haja bakoga ni ndakora ko byogenda neza. Haja baje no bafisi mvino nyinshi
bakunda
kuvyina haja mu France. Ya baje narabonye nibishirira.
Yego.
Ndavyumva kuvyina ni sawa. Jewe navuga mu gutamba. Hari ha mapa mwamwe kutize ngira ngo byo mugore.
France.
Sa?
Oya ni wihenda no kuri. Buje ni sawa witse. Buje bakoga biwacu. Bari yumva mwakaranga.
Yego.
Jeje nina gusa nuko kumure batoja baronka umwanya wo kuza mu mantene
ko tudiga mu premeding rawo ronka nuko tutoja turateba gusa kugira ngo bashobe gukora uduhogwa two muhira
okay bon ahora reka dutare kumura namasaha yitere mu gice no babwira cyo nuko nezewe nize nabonye no musi nuko muratera imbere bandana
umbere wo mesi twumvikanye ko bona ko tumaze gutera imbere nutoronderaho tuzatubwiza imbere y'abantu batororera Ego.
Ego. Kandi turabe ko twoshira ubwo. Batunegura bakatunegura batwankuhaja naho ne bobagize ne.
Ego vraiment. Naje mbona no tumira nk'abantu bake turanga. Mura nkatumira nk'abakozi bo mwikomune nabaje bo kwishura. Bakaza kubarabira ingene bimeze. Nivyo birakeneye.
Mugabo meshe. Kijya kibazo cha uniforme ukibandanye. Kuko gutamba tutambaye gisa n'ibitoka neza.
Nivyo mukwe kubemba. Nivyo vraiment. Nje gituma mvuze gutumira nka mustanere na directeur hari nwaze ngo mu ndayi
bwiri
kugira ngo babishimye nzoce ndakibatahura hajya nugwenge
zazini
sa
urumva rero no gusura kuri bagiye bakinyi bacu bakunda kwisibisha ntibaze baze kutwononera
je ho mberengira bamwe bamwe nti wabo ndababaje cabasibi kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh my God, thank you today.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana turabashimiye cyane. Maze rero musigare muri utu dusogonda dusigaye musigare mwumva ko karirimbo, mukomeze munogerwe na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama. When I lose my job, I never worry, because I know, your plans are better. When they land, they'll come and knock on my door. And I know today, I got no money. And I cannot afford to pull my keys. I know